Hii ni Radio Shughuli ya Amerika. Radio Shughuli ya Amerika ifugiri Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ho turi na kuri FM 104 n'ibice bitatu dore kuri internet live kuri Waishatu Radio yacu voa.com ikaze ku makuru yo muri aka kanya kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Mulongwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazibujije kongera gucururiza mu nkambi.
Genda murefiki namuzamu nzoronka mbika kujya butiki none ko murefiki atemereye kurara inyuma y'inkambi utubya cuntu twiwe tuzocungande
mbega ibyo bintu bwamona ko ari ubusimo bakeneye kutwira ntashaka birarira muri ya makiyosike ngaje ari inyuma y'inkambi atamuntu arayeyo.
Abo ni bamwe mu mpunzi zo mu nkambi ya Mulongwe mu makuragezwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Amerika Joe Biden ejo kuwa gatatu azasura Israel naho muri mari ingabo z'umuryango w'abibumbye MINUSMA zatangiye gutahuka. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Polisi yo mu Bubiligi iravuga ko yarashe ukekwaho kugaba igitero cy'iterabwoba ejo cyahitanye abantu babiri i Buruseli muri icyo gihugu. Oriane Itangishaka.
Amasanamu yari yashyizwe ku rubuga ngurukanabumenyi yerekanye umuntu yambaye ikoti risa n'iritukura ari ku gakinga bita scooter yariko agendesha mu ibarabara ririmo abantu benshi afise inkoho acatangura kurasa. Uwo mugizi wa nabi yabandanyije ahiga abandi bantu mu nyubakwa yari hafi yaho arabarasa acarahunga. Mu baguye muri icyo gitero harimo abanyesuwede babiri, uwundi umwe arakomereka bikomeye. Uwo akekwa kugandagura abo bantu ni umugabo afise imyaka 45 aturuka muri Tunisia. Ni wenyine yemeye icese ku mbuga ngurukana bumenyi ko yakoze icyo gitero. Yanditse avuga ko ibyiyumviro by'icyo caha yabikuye mu mugwi w'iterabwoba uharanira leta ya Kiislamu. Igihugu cy'Ubusuwede cyaciye kimera amagabo mu buryo burenze uko babikoze mu kwezi k'8. Icyo gihe hari hibonekeje abantu bagiye baraturira igitabo gitagatifu cy'abayisilamu muri icyo gihugu, bituma abo muri iryo dini bagabisha ko bazokwihura biciye mu ntagondwa zabo. Abategetsi bavuga ko batibaza ko icyo gitero gifise isano n'intambara iri hagati ya Israel n'umugwi wa Hamas wo muri Palestina. Icyo gitero cyabereye ku birometero bike uvuye ku kibuga cy'umupira w'amaguru ahariko harabera urukino hagati ya ekipe y'Ububiligi n'iy'Ubusuwede. Abategetsi baciye bahagarika hagati ubwo rukino bagumizayo abarorezi bago 35,000 bari baje kurorera mu kiringo cy'amasaha 2 mu ntumbero yo kubakingira.
Muri Mali ingabo z'umuryango w'abibumbye MINUSMA zari muri icyo gihugu mu butumwa bwo kubungabunga umutekano zatangiye gutahuka. Fidel Niyongabo.
Ibiro vy'izo nteko zizwi ku izina rya MINUSMA ku munsi wa mbere byatangaje ko icyo gikorwa cyatanguriye mu makambi abiri yahitwa Tesalit na Agelok mu ntara iri mu mutekano muke ya Kidal mu buraruko bw'igihugu. Kubera leta ya Mali yari yiteze ko inteko za ONU zijeje umutekano ziva muri ako karere igisirikare cyayo cyarurukije indege zacu zibiri muri imwe muri ayo makambi iri mu karere ka Tesalit. Igisirikare cyatangaje ko abagwanya ubutegetsi barashe kuri izo ndege igihe zari ko zirururuka. Igisirikare cya Mali cyashize ku mbuga ngurukana bumenyi amasanamu yimwe muri izo ndege zibiri igihe abagwanya ubutegetsi bariko barayirasa. Yamara yarashoboye kururuka bitayigoye cyane hari nyuma yuko igisirikare kigwanira mu kirere cya Mali gitujije abagwanya ubutegetsi mu birindiro byabo. Inteko zijeje gucungira umutekano za ONU zatangaje ko ibitero by'abagwanya ubutegetsi byerekana ukugena ibintu bitera bimera nabi kurushiriza ku bijyanye n'umutekano wazo. Inteko za ONU zizwi ku izina rya MINUSMA zimaze gushikiriza amakamba 4 abategetsi ba leta ya Mali kuva mu kwezi k'8 k'uyu mwaka. Yamara igikorwa cyo gukura inteko za ONU mu makambi yazo mu ntara ya Kidal n'abagwanyi bashaka kwiyongorora kuri leta bakorera nicyo gishobora kuba kitoroshe na gato kurusha ibindi.
Perezida wa Amerika Joe Biden yitegura urugendo rugana muri Israeli mu gihe akarere ka Gaza ko kamwe n'umutekano muke, ibura ry'ibiribwa n'ibindi by'ibanze bikenerwa. Inkuru turayigarukaho mu makuru yacu ataha ya saa moya n'igice.
Perezida Putin n'abamuherekeje bashitse ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cyo ku mugwa mukuru w'Ubushinwa Beijing mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri bakiriwe n'umushikiranganji ajejwe ubudandaji w'Ubushinwa Wang Wentao n'urugendo rugira kabiri gusa Perezida Putin agize mu mahanga kuva sentare mpuzamakungu mpana byaha isohoye umutahe wo kumuhagarika mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka n'urugendo rwa mbere Perezida Putin agize hanze y'akarere kahoze kagize ubumwe bw'abasoviyeti muri uyu mwaka nyuma ko agendeye mu ntango zo ku kwezi Kirgizistan yahoze ari Repubulika y'Abasoviyeti ubwa nyuma Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yaheruka guhura na Perezida Putin ari ku mugwa mukuru w'Uburusiya Moscow iminsi mike nyuma yuko umutahe wo guhagarika Putin usohowe cyo gihe Perezida Xi Jinping yaratumiye Perezida Putin kwitaba ikoraniro ryerekeye umugambi Belt and Road Initiative umugambi ugenewe guhuza Aziya useko bwo hagati bw'isi Afrika n'Uburaya biciye mu mayira yo kubutaka n'amazi imuntu mbere yo kwihutisha ibidandazwa by'Ubushinwa kugira bishike n'ingoga ku masoko mpuzamakungu. Kuri wa gatatu Perezida Putin azovuga inyuma yuko Perezida Xi Jinping ashikirije ijambo ryo kugurura ikoraniro ku mugambi Belt and Road Initiative. Abategetsi bombi bazogirana ibiganiro mu mpera z'uwo munsi.
Fidel niyo ngabo watugezagaho inkuru yuko Perezida w'Urusiya Vladimir Putin kuri wa kabiri yageze mu murwa mukuru w'Ubushinwa Beijing kubonana na Perezida Xi Jinping. Urwo rugendo rurimo gukurikiranwa cyane rugendewe kwerekana ubufatanye busesuye hagati y'Ubushinwa n'Uburusiya mu gihe Ukraine muri Ukraine hakomeje intambara hagati y'icyo gihugu n'Uburusiya. Inkuru rero Fidel niyo ngabo yatugezagaho. Mukomeje kumva Radio ya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mudusange no kuri Y3 Radio ya Trovia@.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X mudusange kuri VOA Radio yacu mukanya navugwa mu karere k'ibiga bigari byo muri Afrika. Mu karere k'ibiyaga bigari tuhere mu Burundi uhagarariye leta mu rubanza rwahoze ari ministri w'intebe Alain Guillaume Bunyoni yavuze ko mu byakurikiranyweho harimo gushaka kwica umukuru w'igihugu n'ubwa mbere icyo cyaha gishyizwe ahagaragara Eloge Willy Kaneza.
Kwandwi bari mu rubanza rwahoze amushikanganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni bari mu Colonel de Jean w'amahoro yahoze arongoye igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko General Bunyoni na Samuel Destiné bakumukeko yahoze ari mu bakozi bakuru iperereza niyo bonyene bungururije ngingo yo kubagumiza mu munyororo yafashwe na sentare na inyuzwa mu ntango za kuno kwezi nkuko kwa 2008 ukwezi kw'icyenda guheze Bunyoni n'umushingwa manza wiwe basavye ko arekurwa akabona na yidegenza no kuri uwa mbere n'ivyo basubiye kwifuza imbo basubiye kuvuga ni nk'iza mbere ku cyumba wahoze ari umushikiranganji wa mbere yuganiwemo kiri ukwa cyonyine kandi kiri kure y'abandi banyororo we wabona ko aramutse yashikiwe n'ikintu kibi yokirwamo narije imfunguzo zibikwa muri komisariya y'igipolisi ku mugwa mukuru wa politiki Gitega ahafungiwe izindi zikaba zibitswe n'umukuru w'ibohero igira kabiri arenga yome Bunyoni yerekanye nk'uko amasoko y'ijuru rya Amerika yari mu cyumba yaburaniyemo yabitubwiye nuko naho userukira leta mu rubanza rwiwe atagaciro yabihaye afise urupapuro rw'umuganga yemewe na leta rwerekana ko arembejwe n'indwara y'igisukari igeze ku rugero rwa kabiri rw'uburwayi bukomeye bityo bumvikanishije ko akeneye kwama hafi y'umuganga amukurikirana kandi yabinonosoye. We n'umushingwa manza mwunganira abongeye berekana izimvo bati amafaranga miliyoni 300 n'amazu yafashwe n'ubutungane bishobora gufatwa nk'ingwati nabyo nyine ntacyo mwabibonyemo kandi ibindi bintu wagiriza avuga ko umutekano ubangamirwa habaye iryo rekurwa ry'agateganyo nta kiro na rito yabigira batabye umucamanza kurekura Bunyoni akabura na yidegenza bati na kare ubutuburanya ntiyigeze yungururiza icyifuzo cyacu cya mbere. Ku nshuro ya mbere userukira leta muri urwo rubanza yasiguye ko General Bunyoni yabizwe icyaha cyo gushaka kugandagura umukuru w'igihugu. Yagize ati Bunyoni yagizwe ibyaha bikomeye harimo gushaka kugandagura umukuru w'igihugu n'ibyaha bishobora guhanishwa umunyororo w'imyaka 20 n'irenga. Yongera ko ati General Bunyoni ashobora guhindura umuganga akarondera ubishoboye kurusha yomwandikira imiti ituma isukari yiwe mu mubiri ija ku rugero rwemewe. Nari inshuro ya mbere bivuzwe ko wahoze ari umushikiranganji wa mbere akurikiranywe ku cyaha cyo gushaka kwica umukuru w'igihugu byari byamuganzwe cyane. Mbere akatari gake imbere y'uko afatwa nyuma yaho Perezida Ndayishimiye n'atadomye kuri urutoki yarigeze gutangaza ko hari akarwi k'abantu bifuza kumukombora ariko agabisha ko ari umujenerali adatinya urukanze. yabisubiyemo inyuma y'urugendo rurerure mu kwezi guheze rwamushikanye mu bihugu bitandukanye bya Afrika ku cicaro cha New York muri kibano mu bibirigi
nagenda abwire muri gira mubone intare igenda yanditse amenyo hejo mugifise amenyo akarishi muri gira mubone igenda inzara yazishize hejo mugifise inzara zikarishi none kwari intare kuhera ikimwe ribwa gurata umutwe intare ntiyigera ijugumira intare yama izi neza yuko byose ibitunganye hano watazi yuko yitwa intare kuko niyo yiravyeho nyene urayibona
gusa ijwi rya Amerika ntiryofata ngo ryemeze kuba Perezida Ndayishimiye yavuga ari General Bunyoni by'ukuri kuva arengeye we Bunyoni yafatwa mu kwezi kwa kane uyu mwaka ibyakurikiranwa ko byagiye biriyongera nk'uko umuvugizi wa sentare ntayinyuzwa yagiye abitangaza kimwe ku kindi byavuye guhungabanya umutekano w'igihugu guhungabanya ubutunzi bw'igihugu bijyaho gutunga ibirwanisho adafitiye uruhusha no gutuka umukuru w'igihugu ubundi yumvirije we Samuel Destiné bakumukeko yahoze ari umukozi mukuru w'igendereza ry'u Burundi nyene n'umushingwa manza mwunganira basabye ko barekurwa iz'agateganyo bashira imbere impamvu zifatiye ku magara mukitse bavuga ko bakumukeye ko akeneye umuganga w'umuhinga wo kumubaga mu kiyunguyungu kandi ko akeneye n'umuganga w'indwara z'umutima waserukiye leta yishuye ko hejuru y'abaganga baraba banyororo muri rusangi atabamubujije kurondera abaganga b'abahinga ariko basigura ko atahohirahira ngo amurekure yagize ati uwo mufungwa yagizwe ibyaha bikomeye birimo ukumena amabanga y'akazi no gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu nabyo nyene bishobora guhanishwa umunyororo w'imyaka irenga 20 hisunzwe igitambo na byaha cy'u Burundi yaramutse yagiriwe n'ibyaha ikekwa ko arengeye yombe Bunyoni ashobora gufungwa imyaka igera kuri 30 Bunyoni yarungitswe mu ibohero kwa munani ukwezi kwa gatanu uyu mwaka nyuma y'indwi zibiri zirenga yari amaze yafungiwe mu iperereza nk'uko byatangajwe n'umushikirizamanza wa Perezidansi wa Repubulika kubahirizwa igitabo mpanabyaha cy'u Burundi ingingo ya sentare ibwirizwa kumenyekana mu masaha atarenze 48 eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tuje muri Republika ya Demokarasiya ya Kongo impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Mulongwe mu majyepfo y'Uburasirazuba bw'icyo gihugu zivuga ko zihangayikishijwe n'uburyo zategetswe kwivana kuvana imirimo yose y'ubucuruzi mu nkambi ikimurirwa hanze yayo ubutegetsi bwavuga ko biri mu masezerano yumvikanyweho mbere y'uko iyo nkambi ijyaho Vedaste Ngabo
iyi myanzuro yafatiwe mu nama yabereye Marinde yahuje abaturage b'abakongomani abaserukira impunzi abayobozi ba teritwari ya Fizi Hasere ndetse na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi kuwa kane w'icyumweru gishize nta kiruta imana Deo ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu ngambi ya Mulongwe avuga yuko bategetswe n'abaturage b'abakongomani baturanye ko isoko ndetse n'imirimo y'ubucuruzi yakorerwa muri bloke ya 14 ndetse n'iya mbere ijanwa hanze y'inkambi usibye agasoko kari mu mudugudu wa 18
ingingo yifata kibanza ravuga yuko mu kugira ngo habe ibindi biganiro twabanza kumanuka kuri mere akasoko epfo tano kuvuga ngo abadandaje ngo ha mu nkambi bagumanye ubungorongo mu mutima kubera ko bavuga ati umenga uburenganzira bwa bwa bimwe burakonyango kandi ni koko
iyi nkambi irimo bloke 28 izari zifite imirimo y'ubucuruzi bafunze zari hagati bamwe mu baturage b'abakongomani batuye mu Mulongwe bavuga yuko impamvu badashaka ubucuruzi mu nkambi ari uko basabye hasi na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ko ibikorwa by'amashuri ibitaro amasoko bikwiriye kubera hanze y'inkambi Kaba Alphonse ashinzwe amasoko i Mulongwe ubwo bazanaga inkambi hano natwe twemeye ko impunzi zihazwa twatanze ubutaka bwacu kubera umwana wacu utarutuwe ayo masezerano twayakoranye na se na CNR mbere y'uko impunzi ziza Miburo Vianne ni umucuruzi ufite iduka muri bloke ya 14 avuga yuko ingingo yafashwe yo kuvana ibicuruzwa byabo mu nkambi bakayijyana hanze yayo ibateye amakenga bitewe n'uko akarere bakoreramo kari mu mutekano muke
nka kuntu wewe uri umurefuge ushobora gufata umutahe wiwawe jafe yaguhanye hamumanuka nepfo mu kibembe nta muzama agomba kucunga ibyo bintu by'iwawe twabonye kubigera ubusuma twabonye ko tugomba kwibwa ahubwo genda umurefuge nta muzama nzoronka bika kwirya butiki kandi umurefuge ntiyemerewe kurara inyuma y'inkambi none ko umurefuge atemerewe kurara inyuma y'inkambi uturya tuntu twiwe tuzocungande nyumba ko bijye birimo ubusuma bagomba kutwiba gataye kare
ingingo kandi yo kuvana ibikoko by'ubucuruzi muri inkambi iri mu mpunzi zirenga 10,000 byanejeje abacuruzi bato bato barimo birirwa mu mirima bagacuruza ku mugoroba kuko bavuga yuko aho batuye naho imirimo y'ubucuruzi yashizwe ari kure nyo mwungere Donald Vin no mubyeyi w'abantu 8 akora ubucuruzi buciriritse muri bloke ya 14 asanga ingingo izabinjiza mu bukene
kutudandaza ndandaza ino tunuduke saka tani kachoi sinoronga ayonguri kibanza ndonge n'umuzamu abirarira abantu kwa
zimwe mu mpunzi zifite amaduka manini y'ibifungurwa amavuta utubare muri bloke ya mbere zivuga yuko zifite ubwoba bwo gushira hanze inkambi ubutunzi bwazo kuko mu gihe cy'umutekano muke bushobora gusahugwa
mbego kukuna heru mwanya ngo mandamanira baye ngo byatse kuduhuza bakizarira mu mirima y'abantu twarimye kandi mbye twayimye twarabahaye amahera kubakota mukagize ikintu na kimwe kiba bakacabirarira mu mirima bagasoroma mbega ibyo bintu ntabwo mbona ko ari ubusuma bakeneye kutwiba mu gihe tuzasubira kandi nkagira ibintu dupfa tugacanganikirwa twe nabo ntacabirarira muri ya makiyosike mu gihe hazabari epfo y'ibarabara mu gihe hazabari inyuma y'inkambi ata muntu arayeyo
bamwe mu bakongomani b'imurongwe bamara impungenge impunzi z'abarundi zivuga yuko ibintu byabo bishobora kwibwa kuko mu gihe bamwe mu barundi bacururizaga hanze y'inkambi nta wabibye ibyabo gusa nubwo biruko mu nkambi ya Rusenge irimo impunzi z'abarundi zirenga 1,600 imirimo y'ubucuruzi ndetse n'amasoko bibera mu nkambi
usanga abasangwa kenshi bisuma mu nkambi ya Rusenge ni imboga zose ziracuruzwa atakibazo na kimwe gihari murefije arajya mu isoko mu Kibembe kwibarabara akajya akasunjya ashaka ubemba kinjira mu isoko mu Rusenge akagura ibyo ashaka akajya mu kabari akora ibyo ashaka akajya eka n'amafarumasi ariho byose mu nkambi ya Rusenge
Didier Numbi wa Numbi n'umuyobozi rukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Mulongwe avuga yuko basabye abakongomani nabo kuzana ibicuruzwa byabo aho hanze y'inkambi Vedase Gabo ijwi rya Amerika
ukwezi kwa cumi kigomezo shalom gifasha impunzi n'abana b'imfuji mu Rwanda kizaba cyujuje imyaka 30 gishinzwe ku itariki nyine 24 z'ukwezi mu kiganiro mwisanga mugenzi wacu Diane nyine nahazwe yaganiriye na Madame Margarite Barankitse washinze akanayobora icyo kigo gikorera mu Rwanda nyuma yuko kifunzwe mu Burundi mu mwaka 2015 Barankitse aratangira yibutsa uko cyavutse
hari tariki 24 za gitugutu mwazi ibara ryari ryaguye mu Burundi uwo munsi rero najewe nari nahunze nk'abandi niko ndahunga injyane abantu bariko baricana hanyuma bungira mu kigo cy'umwepiskopi wo mu Ruyigi hamwe n'abandi bose atanumazi icaza gukora ibara riguye bahegeje kwica abavyeyi b'abana mbona niko guhaguruka mugabo ntiyumvira gushinga ishyirahamwe ntura abana narabatoye ndabahungisha genda guhungira ku Mudagi mugabo ntiyumvira ko ubwo bwicanyi buzohava buhindukamwo ingwano hagati yabonse rimwe hanyuma nca ntangura kwinjira noya nikunda ko nagira icyo nkora ndi umupasoni nageze imyaka 37 ndi n'umukiriseka nange ubwo rwango meze negeranya abo bana ndabahe ituze ndabahe urukundo cyane cyane niko bari baruze ndabahe naho bahungira n'umudagi rero yanyegeje
Margarite Barankitse dufise abatandukanye ku mirongo ya telefone badusabye bashimitse ko tubahamagara bakabaza utubazo turahera kuri Gayele Gayele ikaze ku ijwi ry'Amerika no muri Isanga Margarite Barankitse twamugutumiriye uhere Gagaye
murakoze cyane merereye mu gihugu cy'u Rwanda mu kambi mpuzamahanga
yego
bwa mbere na mbere ndashimira Margarite Barankitse kutwigora amaze gukora mu myaka yose Imana yo mu ijuru n'umugisha si ikibazo kontel ariko anicyifuzo fise umupira wanjye uri mu nkambi yabuze ukuntu yiga muri interna asana batameza bamuhaye interna ariko nashobora kumubaza nimba yamufasha
ubwo utwo tubazo uno munsi ngira uwo mushikira akorera reka numve ko hari icyo afise abivuga ko mbwaho twifuza kuja muri rusange iby'impunzi muri rusange tutagiye ku muntu umwe kugira ngo ntihave abaca babwira icyo twita guprofita mu gifaransa basaba ibitandukanye magi twamuhamagaye ngo avuge ivya maison shalom ivyo kwishura utubazo tumwe tumwe sinzi ko icyo afise abivuga ko Marguerite ajye mubwira Gayele
mu migambi yacu turafasha abanyeshuri kwiga baca mu migwi myinshi kandi dufasha abantu turabye uburyo na twebwe nubwo dusaba hanze arageza kandika akagenda turafite ikigo kininiya kiri mu nkambi ya Mahama agaheza akajya muri bya hari centre yitwa Edit rero iyo batararonka igisubizo abo nyine barondera amashuri twarabashiriyeho ama ordinateur barashobora no gukurikira ku online nkuko tubivuga bakaba baritegura hari n'ibindi bikorwa rero niyo sayicara gushikaho turonka nkuko turonka abana benshi n'ibihumbi n'ibihumbagiza
murakoze cyane Marguerite warankitse kuri iyo nyisho muhaye Gaela I Mahama mu Rwanda muti rero 93 muragiye muri ico kigo abana murabonye abimfuvye mwatanguye mufasha abangahe ga Marguerite warankitse mu 93 ubu mukaba mugeze kuri bangana gute
urumva ni wiyumvire Diane ingene igihugu cari kimeze muri uko kwezi kwa gitugutu mu mpera z'ukwezi kwa gitugutu ntibashaka kuvuga ngo ingene fashe aba bana bonyine babuze ababyeyi jewe nahunganye abana 25 kuri uwo mugoroba mugabo usanga hariho abandi bakomeretse bakuze kuko hariho n'abandi bakomeretse hariho n'abandi ariko barinyegeza hariho n'abandi babuze abana babo ibeshe yari yuzuyemo imitsimba sinaharura sinihungira guharura abantu bamwe bajyanye ku rubaraza abandi hasi abandi mu muryango twari abantu benshi harimo n'abakuze ubwo abana bari 25 gusa
none ga Marguerite warankitse icyo gihe 93 ntibyari byoroshe ingufu mwazivana he kumva ufata abana 25 udafite naho baraza nawe utorohewe izo nguvu z'icyo gihe zava hataki gufise
Nibira nama nibaje na jewe imyaka 30 ikurikira abanditsi b'amakuru canke abo bamenyesha amakuru bagize amafilime kuri Maison Shalom canke hariho n'abafasha amafoto banditse ati incense en enfer abandi nabo bandika notre folle de Ruyiki abandi bandika Mère Teresa d'Afrique abandi baranyandika ko ibintu byinshi abandi ni kuri ingufu z'icyo gihe zindiyo zavuye mbwa zavuye ku bukristu kuko ndemera ko urukundo rutsinda kuko nirutse niyumvira nagiye ntacyo nari mfise mu minsi ikurikira abana barambaza tubwira iki gushikaho twagenda tukatora aho ndabisoroma aho turose uraho sinagize isoni zo kuza gusaba sinagize n'isoni zo kwiba ibyo bibira abantu
twakire na Rafael ku yundi murongo wa telefone Rafael ikaze ku ijuru rya Amerika no muri Isanga uherehe ga Rafael
yewe ndi umusirikare w'igihugu cy'u Burundi nagiye kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia yewe nari nashimye kugira ngo ndababaze ku bijyanye n'uwo baranyitse Maragarita tukiri mu migwi kwana yaradufata neza cyane mu gihe abana namaze kubaronka yarigega ko badufata neza dufatirana neza abana ariko kubera injyana yabaye mu gihugu cy'u Burundi numvise ngo yarahuye n'abadyazogarukira mu Burundi kugira ngo abana yadufashirize abana ikibazo cyanjye cyari cyo murakoze
abana bawe bari mu gihugu cy'u Burundi ga Rafael
yego bari mu gihugu cy'u Burundi mugabo nta nyina wabo bafite kubera yarisabye Imana kuvuga n'abana 6 barire mu miryango itandukanye ntawe uri kumwe n'uwundi
Marguerite warankitse akabazo kavuye muri Somalia kuri uwo musirikare w'Uburundi ari kugarukana amahoro
ubivuze neza uvuga uvuze ngo tukiri mu migwi igwana jewe rero nk'umubyeyi urabizi neza umuntu wese yanzanira umwana ni nka kujya ishyirahamwe rya Croix Rouge sinarabira ko woba uri mu migwi igwana cyangwa ubwoko cyangwa n'abicanyi ngomba kuvuga ko navuga nti wunzaniye umuntu wese ariko arababara nzomufasha nka kujya ubukristu bwanjye bumbuza kujya Imana igwisha imvura kuba bino kubeza navuga ni na mukirisu yihora na mukirisu avuga ngo jewe umuntu nafashwe kire tumu sabati mbega washa kungurira ingoho tange numpa mahera yo kuja kugwana murabizi naho batizwa amamisi yose bakinyagiriza ati ubu ono utegereza kuba uragi ko bantiri rubanza Rafaeli bakanyagiriza ibintu n'ubu nama nibaza ni kimbe kayine bajye abantu none ko twari twa nari bazi neza umutima wanjye baje nabarebeye abana nk'uko bivuze none uno munsi babonye ndetse babandi babonye mpagurutse mvugira komeza amahoro kubera ikibi bababaza ako gahinda rero Rafaeli ndagafise ni kuvuga ku Burundi kuri jewe jewe namambwira abantu bose aba mwese munyumviriza namavuga nti jemvise ababyeyi babiri mama Tereza yanyibarutse akama kubw'amaraso n'Uburundi bwanyibarutse bwambaye izina aho nzogenda hose ndabwiyaga kuko nabwo bwambaye izina nitwa Margarita Baranguritse ndi Umurundi kazi
hanyuma none ngo uzosubira mu Burundi ryari gufasha abo bana bashaka kuza kubafashiriza mu Burundi ga Margarita
none munsi Rafaeli ko wewe ufise wagiye kugarukana amahoro genda ugarukana amahoro mu Burundi hanyuma ubabwira ati ni mukure ko icyo cyaha mwamwe ndetse ko mukamwandika ko ari umwicanyi ko yateguye gutembagaza intwaro mukamucira urubanza rwo guherayo ni ukuvuga jewe umunsi bazofata bakankura ku icyo cyeyi bakagikura ko na bene wacu bandi zoca naha uwo munsi nyene kandi nzogenda ndora abo bana bawe ndabafashe
hamucubashira hega Margarita kuko muracafise ibigo mu Burundi
erega n'ubundi nabafashiriza aho bari jewe si kwitari Orferina ndurondera uburyo none n'ubundi Diana ko nakubwiye ko natanguye atacho vise nta muntu akundana nta muntu yemera Imana aburi caha mwene waru urapfuma ukagenda ukamuramutsa ukamukemurira urukundo nzogenda ndabara nuko nibwo
ni ukuvuga rero akabazo nari mbajije nashaka kubaza sinadudurira ariko nashaka kubaza ibigo byanyu mu Burundi n'ubu ntibirasubira mu minwe ya Maison Shalom canke kuko turazi ko bigeze kuba barabifasha n'ibitandukanye mwafashisha buwa
na nakimwe barasubiza mugabo ikimbabaza conye iyo babijya bigo babirekeye bene byo abana babamu ntibabirukane ntibabangaze
ego Marguerite barankitse nuko rero akajambo kanyu kanyuma munota umwe kuri ino sabukuru rya Maison Shalom y'imyaka 30 mwatubwiye iyo mwavuye naho mugeze akajambo mutekereye abariko baratwumviriza naka
jewe iyo myaka 30 yaranyigishije umwizero akajambo kanyuma subiremo urukundo ruzokwama rutsinda urwango
urakoze cyane nuko Marguerite barankitse tubashimiye cyane kuri uno mwanya mwaduhaye kugira ngo dushobore kuyaga ku bikorwa bitandukanye bya Maison Shalom tunabipfuriza isabukuru nziza y'imyaka 30 wewe nawe mwafatikanije urugendo muri iyo myaka 30 hamwe n'abatandukanye mwagiye murafasha ejuju rya Amerika n'iryongera kudodoraho muri Maison Shalom tubasaba ko muduha ikiganiro muzobikore nk'uko mwabikoze uno munsi
murakoze cyane bingaha kugira ngo mere nk'umuhanuzi avuga kuko ibyo mvuga ibyo nkuye mu mutima wanjye ibyo nabonye ubwo rukundo rw'Imana sishobora kurunuma ndo kwama ndarurata ndo kwama ndaruririmba kandi ni washaka ndaguhereze mvuga ako karirimbo k'ikinyarwanda ngo niburaho ari amahoro yawe ndabatanga namwe mwese mwanyumvise ndabashimiye kandi nimwigere mwihebura
Margarita barankitse ikiganiro cyose ushobora kucyumva kuri wayeshatu radio yacu voa.com ukajya handitse muri sanga ukagikurikira nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika kuri mikro mwari kumwe na Jeff Mutagoma.